Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice z'igitondo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mwaramutse neza aho muri hose, ni Edirwe mubasuhuza. Dutangire ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze cyane Edigwe Manda baramukije namwe mwese muri kino gitondo cy'umunsi wa gatandatu. Ni muri kumwe na Oriane Itangishaka ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere muri Sudani y'Epfo. Perezida Salva Kiir yarayategetse igisirikare guhagarika ibikorwa byose bya gisirikare mbere y'uko amasezerano yo guhagarika ingwano aja mu ngiro kuri uno munsi wa gatandatu. Itegeko rya Perezida Kiir ryasohotse ku muhingamo w'umunsi wa kane, ritegeka abasirikare ba leta kuguma mu birindiro bafise muri iki gihe no kurasa bivuna mu gihe batewe gusa. Perezida Kiir yateye igikumu ku masezerano n'abagwanyi ubutegetsi ku mugwa mukuru wa Sudani y'Epfo i Juba ku munsi wa gatatu, indwi imwe nyuma yaho umutegetsi mukuru w'abagwanyi ubutegetsi Riek Machar ateye igikumu kuri ayo masezerano ya Addis Ababa muri Ethiopia. Perezida Kiir yari yerekanye amakenga kuri ayo masezerano yo guhagarika ingwano mu gihe hari byavuye yari yavyuye ubwoba kwa ayo masezerano atazorama. Nta gutana mu mitwe kuvurwa ko kwaraye kubaye ejo ku munsi wa gatanu. Tubutse ko ku munsi wa kabiri w'indwi urwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rujejwe umutekano ku isi rwari rwaragabishije ko rwari rugiye gufatira ibihano Sudani y'Epfo mu gihe Perezida Kiir atari gutera urukumu kuri ayo masezerano yo guhagarika ingwano. Ayo masezerano hapfunditswe nyuma y'ibiganiro byari bimaze amezi atari make bihagarikiwe n'igihugu cya Ethiopia, aho amasezerano yo guhagarika ingwano atari make yagiye ararengwa ko. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea y'Epfo byaraye bigiriye hamwe imyerekano ya gisirikare, imyimenyerezo ya gisirikare murantunga ikomeye cyane mu buryo butari bwabe mbere yaho. Iyo myimenyerezo yaraye igizwe ejo ku munsi wa gatanu hafi y'urubibe n'igisagara cya Pocheon. Iyo myimenyerezo ibaye nyuma yaho hari hamaze iminsi hari cuka kibi hagati y'ibihugu bya Korea yo mu buraruko na Korea yo mu bumanuko. Muri kahise imyimenyerezo nk'iyo yarashavuje cyane umutegetsi w'igihugu cya Korea yo mu buraruko Kim Jong-un, kenshi yishura agabisha bikomeye abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abategetsi ba Korea y'Epfo. Ejo ku munsi wa gatanu itororokanizo ry'amakuru rya Korea ya Ruguru KCNA ryatangaje ko Perezida Kim Jong-un yavuze ko ayo masezerano akomeye atapfunditswe kubera ibiganiro ya Korea y'Epfo yagiranye n'abategetsi ba Korea yo mu buraruko, ariko ko ari kubera ingufu ibigwanisha uruhonyanganda igihugu ciwe gifise. Ivyo ni mu gihe ivyo bihugu bibiri vyari bigiye gutana mu mitwe mu misi ya vuba. Amasezerano hagati ya Korea y'Epfo na Korea ya Ruguru yapfunditswe ku munsi wa kabiri nyuma y'ibiganiro vyabereye mu gisagara ca Ponangjom kiri ku rubibe rw'ivyo bihugu bihana. Abategetsi b'igihugu cya Vietnam baraye bagiriye ikigongwe abanyororo barenga ku 18,000 mu gihe igihugu cya Vietnam kiriko kiritegurira kwibuka umunsi w'ukwikukira ku itariki 2 z'ukwezi kw'icyenda yamara abagiriwe n'ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu ntibazore kugwa. Abategetsi b'igihugu cya Vietnam bavuga ko abo banyororo barimwo abanyamahanga 34 bazorekugwa kuva hirya y'ejo ku munsi wa mbere imbere y'ukwibuka imyaka 70 iheze Vietnam ironse intahe y'ukwikukira bikura Ubufaransa. Abo banyororo bitegekanyijwe ko barekugwa bagiriwe n'ivyaha birimwo ubwicanyi, ibiyayurabwenge, ubucuruzi bw'abantu n'ibiturire. Yamara nta numwe muri bo yakoze ivyaha bihungabanya umutekano w'igihugu nk'uko bitangazwa n'umushikiranganji ajejwe umutekano w'igihugu Lee Kyu Vyong. amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu yaraneguye igihugu cha Vietnam bavuga ko kitihanganira abanyepolitike batavuga rumwe na leta kandi ko ico gihugu gipfunga abantu kubera badashigikiye umugambwe uri ku butegetsi. Abategetsi ba leta ya Vietnam bo bavuga ko abapfunzwe barenze ku mategeko.
Jeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi yimwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira kiza kugeza isaa 12. Ikiganiro kira gitegurwa n'urubyiruko ruri mu Burundi.
Kira
ni kiganiro cy'ugwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Inkuru y'incavutu ishobora guhindura inyifato n'imibereho y'umuntu ayibwiwe. Ukuyinga nimwe mu ngorane zikunze kwibonekeza. Ikindi umuntu aratakaza ubwenge akavuga ibitaroranye nk'uko abahinga mu by'inyifato n'imibereho babimenyesha. Byongeye inkuru y'incavutu iratuma umuntu yumva atamutekano afise. Aha ni mu gihe iri mu bikoresho byo guhohotera abantu. Icigwa cyakozwe n'igisata cy'ubushakashatsi mu vya politike cha kaminuza ya Syria cerekana ko amajambo ashobora gukoreshwa mu guhohotera abantu ku bice 43%. Ubwoba budasanzwe bushobora kuva ku majambo umuntu yumvise amuca umutima. Amakuru dukura mu bihugu vya Buraya amenyesha ko mu bihe by'amatora y'abakuru b'ibihugu havugwa amakuru menshi afatiye ku bihuha. Ukuba mu ruhagarara ni yindi ngaruka y'inkuru y'incavutu. Inkuru ikizi ku bantu bamwe bamwe ni kuribwa mu mushishito. Iyindi ni kugira akayabagu karengeje canke kakabura gose nk'uko ishirahamwe ritabara imbabare American Red Cross ribimenyesha. Tumenyeshe ko inkuru y'incavutu itamishoka igira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Kuri bamwe zishobora kwigaragaza inyuma y'indwi canke inyuma ya mezi nk'uko ishirahamwe American Red Cross ribandanya ribimenyesha. Mu kiganiro cyacu cuno musi turabira hamwe ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara y'abantu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Kwinjira mu kiganiro cyacu nyezina tega matwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye go mu gisagara ca Bujumbura. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira ingene twokwakira inkuru y'incavutu kugira amagara yacu ntameregwe nabi. Uruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Kugira ngo ukingire ubuzima bwawe ureka kumviza ibihuha,
urabanza ugatekana ukabaza neza abandi ko iyo nkuru ariyo.
Ariki bicanke cyiza akaba ari inkuru urumva ucu cyakira uko nyene bishitse urumva nta kintu kugihendo.
Ukiyumvise nawe ntuwoshoka uyitwariza hejuru ubanza ukitonda kugira ngo umenye iyo nkuru yavuye.
Sino yishiramo cyane ucume ngo yuko atari we wabikubwiye ukamera ngo yirengagize.
Keshi na keshi ukabicisha nko mu ntumbero y'ijambo ry'Imana niho kenshi abantu usanga bakira inkuru naho yo barimbi baremye.
Numvise inkuru y'igihakwa y'impangira ubwo bakabise yego nyene uko yanaje mayise yanze ibintu bitanguye ibihagaze kwere.
Nkumva bavuze nk'ijambo numva ari ntirinyuba kare ntera nk'ubwoba ndahava nkirenganira abantu nyuma nkibandaniriza iby'iwanje.
Ndabigenda cyo kimwe nk'uko nabana kiri inkuru yo. Camera nk'umuntu yegereye muhana kugira ngo kiramutse kibaye simpavengwa mu mpore.
Urihangana kagumye umutima.
mugihe umuntu yacitse ivutu kubera makuru yumvise canke yabonye akwiye kubiyagira umugenzi wiwe ivyo bimufasha kutaguma vyiyumvira ko cane vyongeye bikamurinda gushikirwa n'ingorane zo mu mutwe ikindi dukwiye kwitwararika ni kwanka kubuzima bwacu burongogwa n'amajambo y'incavutu ico dufasha ni kwa matwi yumvira ingene twigeze kurengera ibihebe n'ivyo nkuko ishira hamwe bitabara imbabare American Red Cross ribihanura ukugwiza ibikorwa bituma umuntu ataguma yitwararitsa amajambo yonona ubuzima bwiwe nkuko abitaho ivyinyifato n'imibereho babihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingaruka z'inguru y'incavutu ku magara y'abantu tega matwi inkuru mugenzanje Haisa Liliane ina mahoro yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura
Ihahamuka ni imwe mu ngaruka mbi zibonekeza amagara y'abantu bivanye n'amakuru y'incamutima agenda aratangwa mu buryo butandukanye. Juvenal Nahimana twasanze ku bitaro by'abagendana indwara zo mu mutwe yemeza ko yahamuwe n'amajambo y'umugambwe yarasanzwe yiyumvamwo. Kukabanka ko umuyobozi w'ivyo bitaro Furera Hippolyte Manirakiza amenyesha ko abatari bake baza bafise ibimenyetso vy'ica indwara yabo yavuye ko atanga karorero kabaza afisi bisate by'ibiti bafoye nk'inkoho ukuguma umuntu yumva inkuru z'incavutu birashobora kumutuma afatwa n'ingwara zo mu mutwe umviriza Furera Hippolyte Manirakiza
nibintu biri mu mitima babayemwo mugo bakabatabizi no vuga le inconscience akaca bivuga kuko yarwaye ibi bintu bizokwijyana bizogira ingaruka mbi ku magara yo mu mutwe
umutekano muke urangwa mu gisagara ca Bujumbura utuma abantu bahanahana amakuru y'ubwicanyi bushobora kwiyadukiza ivyo bituma abantu bamana imitima ihagaze vyongeye baguma bikanga kugirirwa nabi nkuko Furera Hippolyte Manirakiza nonoso ibijanye n'imibana bimenyesha abanyagihugu batandukanye gisagara ca Bujumbura twaganiriye bavuga ko makuru bahanahana ku buhinga bw'ingurukana bumenyi atuma amagara yabahungabana aho twovuga nko gutekegwa n'ubwoba bakajugumira umubiri wose mu kurindira kwayo makuru aja mu ngiro ikindi amakuru ahanahanwa ku matelefone ngendanwa avuga ko quartier kanaka ishobora gutegwa atuma abantu barara ntibuca Josué Mugisha numwe mugwaruka twayaze
Jewe gihuha cambere cankoze ko ni gihe bavuga ko bagira baturire mutakura nanje ndategekwa n'ubwoba n'abandi twose twari turi kumwe kwera haba hari incuti nyinshi ntavuga n'imbega bashobose bagira icyarimo cyo twakoze rero cambere nuko twashye tuje hamwe turasenga dusengera mutakura bwa twasenganye n'ubwoba bw'inshane n'iryo joro ndibuka ko sinatoyitirwe nk'andi majuru
ukutamenya ko inkuru ivuga ukuri bituma abantu bayakira mu buryo butandukanye inkuru ivuga ku kintu kimwe bamwe bashobora kuyifata nk'ukuri abandi nk'ikinyoma nk'uko umwigisha muri kaminuza mu Sata cyo guhanahana makuru Jean Regis Nduwimana bimenyesha iterambere ry'ubuhinga bwa none bwo guhanahana makuru rituma abantu bashira ko amakuru n'ici vyiyumviro vyabo bigamije aha ni mu gihe umuntu ashobora kwandika ku mbuga nka Facebook WhatsApp ko umuntu yapfuye kandi akiri muzima nkuko Evariste Ninteretse umwe mu bakunda gusoma makuru aca kuri izo mbuga yabitwiganiye ibura ry'ivyemezo ku inkuru ari ukuri rituma abantu baguma bazazaniwe twumvirize masumbu buko umunyagihugu wo muri commune Buterere
umaze kumva igihuha cagi wo mutima wawe ukaciyemeza ko arico ucugwara moya kwa moya umubiri wose ucuva kumeze nga paralyse
ugufata ibiyayura mutwe nuburyo abantu bamwe bafata mu kwirinda gusinzikazwa n'ubwoba buvuye ku makuru y'incavutu mu gihe abantu birariye bateramira ku nzoga zambiye canke urumogi ku bakiri bato nkuko Furera Hippolyte Manirakiza umuhinga mu vy'imibano abandanya bimenyesha ko rero abantu bakwiye kumenya gutandukanya utanga inkuru nyakuri n'utanga idatohojwe ku bwa Jean Regis Nduwimana umwigisha muri kaminuza mu gisata cyo guhanahana amakuru avuga ko hari imbuga zisanzwe zitanga amakuru yo kwizigira vyongeye abantu ntibakwiye guhuta bemera canke bahakana inkuru baronse ivyo bifasha guha umwanya amatohoza nkuko Jean Regis Nduwimana abivuga
umunyagihugu ari we wese amenye yuko iyo ikintu gishitse mu telefoni we ntaca agifataho aho nyene ngo nico rindira minota za kuza hariho abandi bantu baza kuguha inkuru yo hariho n'ibinyamakuru uno munsi n'amesha makuru bariko baragageza bakaja mu rugo buhinga ngo kana bumenye kugira ngo bashobore kubanda batanga inkuru zo zatohojwe atari ivyo bintu bijanye n'ibihuwa bewe ko byaca mu buhinga ngo kana bumenye
tumenyeshe ko muri kino gihe igitigiri cy'abagwaye ingwara zo mu mutwe congerekanye gushika ku 160 ku bitaro by'abagwaye ingwara zo mu mutwe vye mu Kamenge nge SNPK mu gihe vyagenewe kwakira abagwayi batarenga 140.
Ukubanza kuyaga n'umuntu ni nkenegwa imbere yo kumuha inkuru ishobora guhungabanya ubuzima bwiwe ibiyago byofatira hanini kubijanye n'inkuru igomba gutangwa ivyo bifasha kugabanura urugero rw'ingaruka mbi dushobora gushika nkuko abahinga mu vyinyifato n'imibereho babihanura utanga inkuru akwiye gusuzuma na ntajyo amajambo akoresha abahinga mu vyo gutanga makuru bahanura ko tokwama twagavye kuko amajambo dukoresha mu gutanga makuru yica canka gakiza kugira ngo dutahure neza ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu ku magara yacu tega matwi ikiyago twagiriraniye n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'inyifato hamwe n'imibereho Pierre Claver Njejimana aganira na Haisa Liliane Intamahoro
Njejimana Pierre Claver ndabaramukije
Intamahoro neza
mbega hoba hariho ingaruka zibonekeza ku magara y'abantu iyo habaye nko kumenyesha inkuru z'incavuto
ndaze magara yo mu mutwe n'amagara yose mu bisanzwe ngizi ngwara z'umutima ngizi ngwara za diabetes hariho inkabuzo ziza mu maraso zibaze kuza mu maraso umuntu agaca hinduka umuvuduko w'amaraso gacuba mwishi ugahura n'umutima urahitaye nk'umuntu
mbega mwoduha nk'uburorero bw'inkuru uvuga uti nk'inye ni nk'uvyitondera imbere y'uko umuntu abimenyesha nk'umuntu
murabona nk'akarorero nk'ibi bihe turimwo uza wumva ngo hariya nakaba mwishe umuntu agatangura kwiyumvira ati ejo nanjye nzohava cikigwa hama noneho ukuntu twakira iyo nkuru ningene yatanzwe kuko uko igihuha kije ari kinini gifise ingaruka mbi nini kuza bw'abantu
ubareho nk'ubutumwa mwoba mufise mwoshikiriza ingene bo kwifata muri kino gihe kugira ntibagire ingaruka mbi ku magara yabo
nk'umuhinga nirirwa muri zingwara no vuga nti abakuru batongoye igihugu bohaguruka bagatanga amajambo avura amajambo y'ugusubiza imitima munda kugira ngo bazi barabeshuza cyane cyane nk'ibihuha bize biraca mu ndizi za WhatsApp ku munsi ku munsi amaradio niyo yofasha gusumba kuko iyo abantu bumvise ijambo rivuye ku mukuru bisanzwe byari fise uburemere bunini cyane buvura bwotuma abantu bagira umutima tekanye uri hamwe bakareka kujaranya bahururu
Jijimana Pierre Claver ndabashimiye
murakoze cyane ndabashimiye
Arakoze Haisa Liliane kuri ico kiyago agiraniye n'uyo muhinga Pierre Claver Njejimana tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara abariko baratwumviriza ko ikiganiro arikira cijwe rya Amerika uno munsi tukaba turiko turayaga ibijanye n'ingaruka z'inkuru y'incavutu gwaruka ntimurambigwe gume hafi y'amaradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio yacu tugeze mu gace mbaza ndakwishura
ikibazo nagomba kubaza nk'ubu muri bino bihe turimwo hari igihe umuntu yumva nk'ikintu gituritse ari nk'inkoho canke grenade muri ico gihe umuntu yovyifatamwo gute kugira singwe igihumura canke ngo ntubwenke
biratera ubwoba kuko bwa mbere ntubuzi ibyo ari byo kandi ntubuzi naho giturikiye. Rero bishobotse umuntu araheza akaji ruhande agatenyenya akumva asubije umutima mu nda imbere yo gushishikara ahaja, kuko haraho benshi bihahamura ugasanga inyifato yiwe mbere yashobora kumusinzikariza ubuzima muri uwo mwanya.
Mbaza ndakwishura
birashobora gushika umuntu yumvise inkuru ikamuryohera mu nyuma ya nkuru itabayeyo birashobora kumuzana ingaruka mbi biba vyagenze gute.
Inkuru nziza iratuma umuntu aryoherwa akagira kamwemwe mbere ako kamwemwe akagahereza nabandi. Rero bishitse mu mwanya ukurikira bakumva yuko ya nkuru ni abayeyo ahubwo ni inkuru itandukanye n'ivyo bari bizeye byari byatumye bagira umunezero bishobora gutuma bumva ububabare budasanzwe mbere bigatuma no mu bwenge bwabo bashobora kugira inkuru ruka mbi mu magara bagahahamuka bakata ubwenge mbere bakigirinda inyifato itandukanye kuko bumvise iyo nkuru ibababaje ku mutima ibananiye kwakira mu mubiri wabo.
Mbaza ndakwishura
neha ya numva nk'umufise nk'ubwanga mu mutima kubihuha bivugwa byinshi byerekeye ivyimpfu n'ibindi mu mabarabara cyane mu makaritie nyene y'abantu ariko baragira ukagira ubwoba nk'iyo ryamye umutima kumva gumusimbagurika kugira ngo bihere none umuntu wifantamwe gute.
Wezu kategekwa kure ugakora udukogwa twawe ukirinda abo baza barakuzanira inkuru z'injavuto. Iyo ni inyifato imwe wogira. Ubwa kabiri rero urashobora kuza kugira umwimenyerezo ukuza urayungurura ibyo wumvise hama mbere ukabishira mu ruhande rwiza ntubishire mu ruhande rubi, kuko ibyo bigutuma gusimbagurika umutima n'ukubona ko ubuzima bwawe bwa usindikarizwe canke ubona yuko izo nkuru zihava ziguhitanira ubuzima canke ubuzima bwabawe. Urabiyungurura ugaheza ukabifata mu ruhande rwiza ukabyakira n'umutima utekanye.
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duho mutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza nk'iyo habaye inkuru y'incavutu ko umukenyezi yibungenze umwana wiwe ari munda ashobora kugira ikibazo agashobora kwibaruka umwana atageze canke naho umwana atameze neza mu mutwe.
Burya umwana ari munda arumva cane gose kuno umuvyeyi wameze. Iyo ari umuvyeyi aguma ashavuye ababaye ku mutima n'umwana nyene azovuka ameze uko nyene. Ko yibaruka kare umwana ataragera birashoboka kuko umuvyeyi we nyene atabameze neza. Birashobora no gushika n'umwana akavuka ataragera kuko nyina we nyene muri we nyene ntameze neza. Usanga amagara yiwe arasindikaye adafungura neza aguma yijiriwe ugasanga ikimondo ciwe kiri mu mbanye ntikiyo kirakura neza. Ibyo byose bigatuma havyara umwana ataragera mbere akavyara n'umwana adafise ibiro bikwiriye.
Mbaza ndakwishura
je nashaka kubaza mu gihe turonse inkuru ntituba tuzi neza ko ari kuri kuri mugabo ni inkuru irahari none tukatubifata mu gute tureke kuburira abagenzi bacu kandi bashobora kuba bagiramiyo batabizi canke tukatubigumizaho muri twebwe kandi mu isanzwe bavanga urukuru kuri niyo nkuru tukovyifata mu gute.
Mu gihe uronse inkuru itagira ivyemezo irinde kwikwiragiza utararonka ukuri ivyemezo bituma ushobora gutanga iyo nkuru kuko ngaho nukubakuramo umutima nukubahamura mbere nukubatuma biyumvira ivyumviro bitari byo kandi atavyemeza ufise.
Mbaza ndakwishura
twihweje ibihe tugezemmo keshi turumva amajambo menshi muri ico gihe twomenya gute yuko inkuru twumvise ari gihuha canke ko ari inkuru y'ukuri koko.
Ushobora kuronka amakuru atomoye aciye mu radio canke mu binyamakuru bitandukanye ni vyiza bigafasha ugaheza ukoresheje ubwenge bwawe aho ugeza kuraba inyifato ijanye uwo kurikiza bijanye n'iyo nkuru.
Ikiganiro nikira cijwi rya Amerika n'ubunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutuye. Tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
ikibazo canje nagomba kubaza niki mbega iyo umuntu yumvise igihuha ikintu cambere cyo gukora mbega no kucirengagiza canke no kugifata nk'inkuru nyayo hama akabicobaye.
Ubivuze neza ati igihuha. Igihuha no kuvuga inkuru wumvise utabuzi ahivuye, utabuzi yuko vyukuri ari yukuri kandi n'acancana tani vyemeza ufise. Rero ngaho inyifato ibereye nuko uwo banza kayirengagiza ukayakira nk'igihuha nk'uko bivuze akaba ari inkuru yukuri aho ivuye umuntu arahamenya ivyemezo bikaba biri kumwe hambgaheza ukayitanga ufise ibyo byose no kuvuga ufise aho wayikuye na cane cane n'ivyemezo bijanye n'ico gihuha. Niba iri gihuha rero aba ari inkuru yukuri.
Mbaza ndakwishura
nk'ubu ubonye kuko hari abantu batakira neza amakuru nkayo onye ubonye nk'umuntu atavyakiriye neza wo mufashiki wewe uvyifatamwo gute?
Ugambere no kumuba hafi ukamutekanya hama mbere ukagerageza guhindukiza iyo nkuru y'incavutu ya ronse mwineza kuko nk'abantu bashikiye n'ingorane zitandukanye hama ukamuha inkuru iremereye bimunanira kwakira ntankenga yuko bisinzikaza amagara yiwe ntankenga yuko ashobora nuku hahamuka bivuye kuri iyo nkuru y'incavutu ronse. Rero ukaba ubibonye mwegere umuyagishe umube hafi mbere umugume umwanya utari mukwe hafi yiwe kugira ubanze umureme ubonye ko atekanye muyage muyaga ibindi bitandukanye n'ibyo yumvise.
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayugwaruka n'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati incuti n'amagara. Jambo abanyanyi bacu umunyanyi yatwandikiye turamutsa yongira abaza ati ni kubera iki mbiri cuya kinuka kandi atamavuta hindura umubiri nisiga barabivura bigakira nofata imiti yahe? Murakoze muganga Anita Munyana muduhere inyishuye munyanyi.
Burya kubira icuya biri mu bintu bituma umubiri wacu hema rero nivyo urashobora kutaba wisiga amavuta ahindura umubiri ariko kubera ukuntu umubiri wawe inkabuzo z'umubiri ufise zituma ari nyinshi ubiri cuya cinshi hama kikamota nabi kuko ubwa mbere utiyoga neza bwa kabiri wambara impuzu kenshi na kenshi nk'imisi ibiri itatu ikurikirana wabizicuya hama ikindi gikomeye kugira isuku ni ukuvuga koga neza ukoga n'isabuni urashobora gukoresha indimu mu kwako kuzi yuko ufise icuya kimota nabi hama bikagufasha bisaba rero isuku rikomeye koga kabiri cyangwa gatatu ku munsi n'impuzu ukazihindura uko nye. Na miti ikenewe rero kugira ukiri ico cuya kinuka nabi ni isuku isuku ryiza isuku ribereye ku mubiri no ku mpuzu wambara.
Turashimiye umunywanyi wacu yatwandikiye twizera ko inyishu ahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zimufashije nkuko musanze mubizi kiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahubwo aruka rutanga isiguro ku myibutse y'abasokuru uno musuvuga uti aharaye inzara hazinduka inzigo bikubwiye iki?
Nibaza ko bisigura ko inzigo izana no munda
bikubwiye iki?
Bukeye azinduka afise ishavu kuko munda haguma hamurya urumva biguma biduga no mu mutwe ureje ukaguma umwanikira kwa amenyo nyene rya shavu ryose kuko tani cyumuzaniye ricari rituma agira inziko
bikubwiye iki?
Ibintu byinshi ni kuvuga biba inda ni ibituma iyo ushonje hari nige usanga wihaye uruhushya gukora ibindi bintu tutegezwa gukora nushobora kugira umutima mwiza iyo ushonje.
Arabitoye
aha niho ikiganiro cacu kirangiriye nibutse abari ko baratwumviriza ko ikiganiro cari gishimikiye ku ngaruka mbi zishikira amagara yacu bivuye ku nkuru z'incavutu. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimire Haisa Liliane ina mahoro yamfashije gutorokanya majwi ntasize inyuma Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza ku vyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri 68 319 151 canke kuri 75 904 971. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Alain Yves Irankunda, ndabaseze mvuga nti naho ubutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Turabashimiye bagenzi bacu bo mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira. Tubararike ko mukanya muza gukurikira ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri iyi saha.
Mwaramutse nshuti mwese, turi kumwe muri iki gitondo kuri mikro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo mu kiganiro cy'umuziki, aho nkuko mubimenyereye muramutsa inshuti n'abagenzi. Tutarandiriye dutangurire ku butumwa bwa Dusengimana Eric.
Dusengimana Eric ndi umunyeshuri muri kaminuza y'igishari rw'Amagana. Aba ndasuhuza abanyeshuri bose twiganye muri secondaire cya Gatumba, ngasuhuza abo twiganye muri Turankome ya Kibade Ngororero, ngasuhuza nabatuye indirimbo My Love ya Katy Perry.
Ngiyi indirimbo Love Me ya Katy Perry wasavye.
I lost myself in fear of losing you. I wish I didn't do, but I did. I lost my own identity. Forgot that you picked me for me. But now I don't negotiate with insecurity. They always seem to get the best of me. I found I had to love myself the way I want you to.
muri Amerika I Washington DC ubundi yaduteye akamo ni Muhire Hassan
Muhire Hassan abantuza musi yize mu kigo cya Professor Kinimba yere mu kare ka gakenye tuza anose atigikondo n'abandi bose bakurikiye ijwi rya Amerika ko ndarikunda cyane urakoze
sabiye iyihe ndirimbo
abasabira indirimbo yitwa Classic Man ya Jiden na Kendrick Lamar urakoze
Indirimbo classic name ya The Ben nitushobaye kuyikoronkera yamara tuguhitiyemo iyindi ndirimbo yiwe I am in love twibaza ko iza kugushimisha
Oh la la Oh la la I'm in love Oh la la
Chris Moore
Amaranga mutima yanje ni yabizi Munzozi sanje ni ho wibera Singifi tubu cho biguisha So banki wibjo nufa kampe Mfahanye mungishi mungjana mumucho Zakurutisha bakwejera Zakwambiki mbeta yubutesi Umenye ko nduwawe Nachini cherechezo Bye 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 Sawe, nizo muri chira oh, I'm in love, baby, I'm in love 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 batabona jembi bonera kure ibinkurura kuri wowe bikanwari ibitekerezo bigatuma njendanyurwa uko duhuye zakurutisha bakwekera zakwambika imbeta y'ubutesi umenye ko nduwawe nta kindi cyerekezo bye 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 Sawe, nizo muri chira oh, I'm in love, baby, I'm in love oh, I'm in love, baby, I'm in love oh, I'm in love, baby, I'm in love oh, I'm in love, baby, I'm in love
Ndanya gukurikirana ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika I Washington DC ubutumwa dukurikije ko n'ubwandu wayo priva
boni twandu wayo priva abandi mu kayaza banasaba gutasha mama Florida Ernest Francine Renova na madame wa Renova amwe na Gilbert ari gitega amwe na Parfete urukundo rw'Imana ari gitega ndabasabiye indirimbo n'uryo nkinisha ya Bruce Melody umunyarwanda
murakoze
Awa na mamugize na yetu jirojizi.
Nge indirimbo nuja unkinisha ya Bruce Melody wa Savje.
Syria, Syria, so Syria, oh Syria, Bruce Melody, Ejitanga, Wayne Junior, her sister, oh yeah, Chica, ooh, ah, ooh, ah, ooh. Holy serious, serious. Oh, babe. Oh, darling. Oh, ooh, 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 ooh. Ni mara kubimenya, naraturitse ndaseka. Ebineza neza ibyishimo umunezero birandenga binyuze umutima. Ndatangara. Oh yeah, urya hari byinshi ubarusha. So serious, so sexy baby, so strong and amazing. Oh yeah, chica, ooh, ah, ooh, ah, ooh. Serious, serious. Oh, babe. Oh, darling. Oh, ooh, 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 ooh. Yeah.
Mwumvirize ikiganiro cy'umuziki kuri radio Ijwi rya Amerika, aho muri kumwe nanjye Fidel Niyongabo. Bigirimana John nawe nyene yaduteye akamo.
Nitwa Bigirimana Yohani Mugonyita John, hanyuma sinjyamere mparticipa mu biganiro nk'ibi cyane cyane by'umuziki. Urumva ndashobora kuba ahantu konfi mugabo n'amahoro imyo n'amarembe. Nagomba gusubira ibyiza umuryango mafa megosi z'abana batatu Rubinho Walter Nation amabutu vukana Alexis Gregoire etazina mazende n'abantu bose nasize ruguru wacu mu rutana etu abantu bose akunda ibikandiro byo kuri radio Vodolamari ama nagomba Heal the World Michael Jackson
murakoze
merci beaucoup
ngiyindirimbo Heal the World ya Michael Jackson wasavye
think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world. A better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that cannot lie. Strong, it only
Ikiganiro cy'umuziki kirabandanya ku ijwi rya Amerika I Washington DC. Nyandwi Pascal nawe nyene yarashikirije ubutumwa.
Njyewe ndi Pascal ari mu Kayanza, ikomine y'Igatara. Ndashaka gutya bene wacu inshuti n'abagenzi. Ndatahije bene data baba bahungiye mu makambi yo mu Rwanda no muri Tanzania no muri Congo. Ndabifuriza ko Imana yobarinda. Mubasabira indirimbo ya Mukombozi. Murakoze.
Iyari yo yose canke murafisi izina ryayo?
Iyari yo yose.
Urakoze.
Sawa murakoze.
Sawa bye. Indirimbo ya Mukombozi tuguhitiyemo yitwa Nze Imana twibaza ko iza
Hasta la victoria siempre nibutse ubuzima nabaye mu handi y'umutabira intambara n'inkingo y'umutabira hasta Ibyo nabonye biruta ibyo nize Vise doktora y'ubuzima bwo mu isite Manura mu bashya nkuga Desmond Tutu Simbe nka Thomas Bittistare fyatu fyatu Harabarondera itunga mu maraso y'abantu bakibagira ku butunzi bwa mbere ari ubuntu Warakoze mana we utanga utajya Utampaye ubutunzi bw'amatu n'amafaranga Ubutunzi bw'ubwenge n'inkomezi z'akaga Ubereye amashimwe Nushikije igihugu cyanjye Burundi mu biganza byawe ukirokore nka Daniel Mugobo gw'intambwe Namunsi urenga atakizigama nayo mu ijuru Sinzi ukuntu idarapo yacyo igumiri hejuru Dukeneye igihugu cy'umutekano na ngere Ayimfubyi n'amayibobo bahabwa agaciro Dukeneye igihugu kigoragura amosozi Twibagire intambara n'ubuzima bw'impunzi Tubane nka kera ururushe tuzugwe Ntiturembekane inkwi ku ngata z'imisumari Umubanyi w'umuryango ntugucirane imirongo Ufashanye mu marushwa ndombane tugihema Nikiziga n'umuntu nawe kitabiri yasho Amahoro n'umutekano birambeye ngisabisho amen
Baba Yesu uliye juu mbinguni Tunakukabidhi nchi yetu baba weke mikononi mwako Hudumisha amani na upendo ndani yetu baba Jehova Jire mweza amen baba
Arabafisi mitima itagiri ngo nizara Bichanuru yoya rutatituba ni mvura Uwanga gakura Abagumu tafu kandi na uzi vyejo nga adresi yurufu okay. Abisha bandi wabaho yugoko Abisha bandi wabaho ya matongo Abisha bandi wabaho ya migamge abo bose
Kama baharire
Igiri hugu kinu kichuya na marasu ya batishoye Manura shira hera intungu za tuitangile Nako zitagize vugira ngumurunga heme na Tashi wose nk'ibariyeri indege mu kirere Mutekano warugeze ku ngambwe iteye igomwe Imunza hiriti Tumunga mungu umwe Mundanda jina kia Turabi imbere tudahindukira Mwanditse wa Bibiliya Umwasi w'Uburundi Nyegeje mu Barundi Nazo jabona nk'umwana wa patiri Dukora ibya byinshi Tuba amasengero menshi Tube mu kirimana Tuba hagati y'imisigiti Mwobo w'imbeba Twawuzi bijya umukeke Duhinda abazungu Kandi umwansi ari twebwe Sigira duhonya Abarozi bakaroga Namwe Nisha kuburundi bw'ibiziga
Data mana rusumba byose Turashikirije igihugu cyacu biganza byawe Kirokore nk'uko warokoye Daniyeli mugobo gw'intambwe Tubisenze mukama twizeye Turazi ko atakikunanira
Arushe agize ngo araruhutse bamurukije ibisasu n'amagrenade ni byiza kubuwa nyuma mu ba mbere ukubuwa mbere mu ba nyuma hasta la victoria siempre udafise ubwenge kenshi ashimaguriwe ndazi ku isi nzima twese twasaze ibidutandukanya ni imivu zo gusara
Mukombozi dutandukanye gute
hari abasara bambura impuzu bagatembera gusa n'abasara bambara neza bakibagira kumesa hari abasara bica abandi bunyamaswa n'abasara batica ariko baryohera wabonye ibiziga moso zaremeye cyane kuruta amazi rest in peace sosoke na mukosomali amaraso y'uwisho atandukanye n'uvumuna uyateye na mera ahubwo arahuma n'abo bica abandi na usigaje imyaka ijana bazotemagura abantu urufundi bazorutema ari igihe numviriza amakuru mu iradiyo nk'icyo
kwicwa n'intuntu amutso zagakoroka kuko makurusha kasi umva mu radio natandukanye n'amatangazo y'ukubika ehe bene wacu baguye mu gatumba abaduhe kuruye n'abarundi sonyamahanga
umujyango wanje yemwe
hora papa hora mama na vura idahita
ego sha mwana azogera intambwe rero umwagazi w'intama inshallah
rabbuna innaka fawqal arshi ala samawat nakutubuka dawlatina fi adikal khayrat
umwanya w'ikiganiro cy'umuziki twari twabateguriye muri kitondo giye kuturangirana yamara gusezeranire ku butumwa bwa Tuyisenge Lionel
nitwa Tuyisenge Lionel hanyuma nkaba ndinga ibujumbura na goma ntashe abavyeyi biwanje bari muri komine ya Gisoro n'abanyeshuri bo sigana ngahanye muri Université y'u Burundi nkaba ndabasabiye indirimbo yitwa nka Paradiso
sabwe nande wabuzi wayisavye
eh wayiririmbye ni Medi
urakoze
ego murakoze namwe
ngiye indirimbo nka Paradiso ya Medi wasavye ni nayo dusezeraniye ko muri iki gitondo mu kiganiro cy'umuziki mugira umunsi mwiza mwese nahuta
Nzuru kundo ruruta byose wishira nuhibesha
nono kusasa nzahora ngukunda
naruka nyuma tambuka Mudendezo Tijana Umulitie Izuma irasa Duhuza masonga Nani wakwifata
Umutimu kasa
Kora turikungu Buda tandukana
Isana paradiso
Kora turikungu Buda tandukana
Isana paradiso
Kora turikungu Buda tandukana
Kukira ko bizashira Bifuze kongota Nikwisimera
Leka nguberi nyenyeri tazima
Infurisa kwa Nguberu kukamo
Tambuka Mudendezo Tijana Umulitie Izuma irasa Duhuza masonga Nani wakwifata
Umutimu kasa
Kora turikungu Buda tandukana
Isanga paradiso
Kora turikungu Buda tandukana
Isanga paradiso
Kora turikungu Buda tandukana Kuvana kumenya
yeah
umudendezo
yeah ibanze ukwari wowe
kuvana kumenya ani mushisha umudendezo
umudendezo
na izuba irasa amasonga nani rwakwifata
umutima ugasa
turi kumudata